mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umufasoni Ngozi Okonjo Iweala wo muri Nigeria yatowe icese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce mu Gifaransa OMC mu ncamake canke World Trade Organization mu Cyongereza mu ncamake WTO. Ngozi Okonjo Iweala w'imyaka 66 y'amavuko abaye umuyobozi mukuru wa gatandatu w'iryo shyirahamwe OMC kuva rishinzwe mu mwaka w'1995. Yanditse amateka yo kuba abaye umufasoni wa mbere n'umunyafurika wa mbere muri cyo kibanza. Azotangura imirimo yiwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu gutaha. Kiringo ciwe kizorangira ku itariki ya 31 y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'2025, ariko gishobora kongerezwa. Ishyirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 164 rijejwe gutatura amatati mu bijanye n'ubucuruzi hagati yavyo. Ifise icicaro gikuru i Geneve mu gihugu c'Ubuswisse. Akimara gutorwa n'abanywanyi b'ishyirahamwe OMC bose uko bakabaye, Madame Okonjo Iweala yashikirije ijambo akoresheje ubuhinga bwa video, avuga ko ibibazo vya mbere azokwihutira ari inkurikizi mbi zikiza ca corona ku butunzi n'amagara y'abanyagihugu baba ku isi. Uretse ivyo yamara, azobafise n'akazi gakomeye ku guhangana n'amatati menshi atera yiyongera mu bucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye, cane cane ibihugu vy'ibihangange bibiri vya mbere ku isi ari vyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, n'ibibazo vy'ibihugu bishaka kuba nyamwigendako. Madame Ngozi Okonjo Iweala yari umwe mu bakandida ndindwi. Asubiriye Roberto Azevedo akomoka mu gihugu cha Brazil avuye mu mabanga yiwe kugushaka kwiwe mu kwezi k'umunani kurangiye umwaka umwe imbere yuko ikiringo ciwe kirangira. Okonjo Iweala atawe kandi inyuma yaho prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden atangarije ko amushigikiye. Uwo yasubiriye Donald Trump we yari yatangaje ko atamushaka. Ngozi Okonjo Iweala afise ubwenegihugu bubiri, ubwa Nigeria n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mirimo yakoze, Madame Okonjo Iweala yabaye umushikiranganji ajejwe ikigega n'uw'imigenderanire n'amakungu wa Nigeria. Yakoze kandi imyaka 25 mu ibanki y'isi yose, aza mu kibanza cya kabiri mu buyobozi bukuru bw'iyo banki. Yize vyereke ubutunzi muri kaminuza irangiranwa ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye umushingantahe Zenon Chainzo, umuhinga mpanuzwa jambo mu bibazo vya politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada. Lionel Lemesha yigisha ivyerekeye ubucuruzi mu makungu, yigisha kuri kaminuza ya International Alliance University mu gisagara cya San Diego muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuganira kwigenwa umufasoni Ngozi Okonjo Iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC, ivyo amakungu amwiteze ko na cyane cyane akarere ka Afrika hamwe n'ibibazo ashobora guhangana navyo. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza.
Amahoro neza.
Ntambwire kumushinga ntahe Zenon Chainzi, igenwa ry'umufasoni akomoka muri Nigeria Ngozi Okonjo Iweala kuyobora ishyirahamwe OMC rijeje kudandaji ku isi bivuze iki muri bona gute?
Rivuze ibintu byinshi. N'ubutumwa bukomeye butanzwe ku isi muri rusange, rutanzwe muri Afurika. Twibukanye ijambo ejo bundi umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ati akazoza kacu iri Paris de l'Europe akazoza kacu ni muri Afrika iryo nasanze ari jambo rishasha ari ubutumwa bushasha ukumva umukuru w'igihugu nk'ubufaransa murakizi murabazi agira ati akazoza kacu kari muri Afrika avuga ibyo none heraba umukenyezi w'umunyafrika kazi jewe mbere nahoze ngira ngo yitirirwa igisagara cy'ingozi yitwa ngozi nagize ati uyu muntu aturuka ingozi iwacu nuko iyo ngingo murabona ingene ibintu bije kandi bije neza igituma avuga ko ari ubutumwa bukomeye ni ukuvuga ubu abantu babonye ko ku isi nzima umwirabure avuka ku mwirabure ariko akarenguka bakamugomwa mu makungu ibi ni bishasha ku isi ku banyafurika no ku banyafurika kazi
nawe Lionel Mesha igenwa ry'umupfasoni mwajyakiye gute muri bona gute rivuze
ego igenwa ry'umupfasoni ngozi yo konje weyala nigenwa giza cyane byaradushimishije cyane gose kuko nkuko wabimenyesheje nuko yaranguye ibikorwa bikomeye cyane aho yaciye hose yaba mu gihugu cyo cya Nigeria canke ku isi yose nko mu banki y'isi yose akazi yakoze eka no muri African Union yarafashije hamwe n'ubu muri kikiza cha COVID-19 yari murunani gwitwa Gavi arufasha kushikiriza incancho no gufasha kugwanya COVID-19 yarimo muri urunani gwa Gavi hamwe n'ishamwe muza makungu ya magara y'abantu mu mugambi bise COVAX urumva n'umuntu yakoze yaranguye ibintu bikomeye cyane kandi urumva rateye iteka Afrika rateye iteka Amerika rateye iteka isi yose ku byo yaranguye nahageze naho rero ubu igikorwa agiye kurangura cyo kuyobora ishyirahamwe ry'ubucuruzi
n'umupfasoni wa mbere kandi niwe munyafrika wa mbere ayoboye iryo shyirahamwe mushinga ntaze none cyanzi mubibona gute n'insiguro bifise
insiguro bifise kuri jewe irigenwa ryiwe risigura ibintu bikuru bikuru bibiri risigura ko ari igihe cyiza cyo kubona ko ibintu byahindutse buhoro buhoro ariko noneho ubu byahindutse rwose hariho ku isi yose nzima ibintu byahindutse imigenderanire hagati y'ibihugu bigize isi imigenderanire hagati y'abantu bagize isi isanamu yahindutse ubu isi igiye kurusha uko yahora kuba imwe dusangiye imwe ndetse tungana imwe ndetse umuntu kirangiranwa aba kirangiranwa kucyo amaze yamaze ashobora kumara ubu biriko biraboneka n'ubwa mbere bigaragara ku isi yose cyo gituma navuze nti n'ubutumwa bukomeye bigaragara ku isi yose ko ibintu byahindutse abantu bahinduye ibyiyumviro bagiye mu nzira yo kuraba umuntu ntibamwitirire urukoba rwiwe arera arirabura mfite mu buryo kubera ko yera ndekuye kubera ko yirabura oya ibintu byahindutse aho byahindutse cyane cyane naha ubu batoye uwo mukenyezi umunyafurika kazi kugira ngo bamushinge amabanga akomeye mu gihe kidasanzwe gikomeye bagize bati uyu niwe yodufasha kujabuka ruvyironza rwuzuye icyo nicyo bamutoreye n'ubutumwa kuri we n'ubutumwa kuri twese n'ubutumwa ku mukenyezi wese wo muri Afrika
murakoze Lionel atowe mu gihe hari ibibazo byinshi amakunga hanganye navyo ikibazo gikuru cyane muri iki gihe sico cyonyine mwa nico cyihutirwa cyane nicerekeye ikiza cumugera wa corona akaba avuga ko agishize mu hejuru kwisonga ry'ibibazo azotangurira ko bazogerageza gutuma ibihugu bifise uburyo bitigungira ko ivyerekeye incandago mu gukingira abanyagihugu bavyo mu gihe ibihugu bikenye byotegezwa kurindira mu bihe bya vuba biraboneka ko ibihugu bitari bike byagerageje ivyo bihugu bikomakomeye kubuza ko incandago zikoregwa muri ivyo bihugu zirungikwa hanze y'ivyo bihugu ko kazi kazomworohera kuko biribonekeza ko ibi bihugu bikomakomeye byashizeho izo ncandago bishaka kubanza guhera ku banyagihugu bavyo ariko waravuga ko abantu bose ku isi badakinga ibihugu byose bitaronse uburyo bwo gukingira abanyagihugu bavyo atagihugu na kimwe kizokumva ko gifite amahoro bijanye na COVID-19 mubivuga kwi
Ego me je gutwara mu gihe kitoroshe kuko ashitse iyo niki kiza cha COVID-19 kimaze umwaka kisashika inganda kuva gitanguye urabona iki kiza cha COVID ubu kimaze kugera ku bantu barenga imiliyoni 190 ku isi bamaze kwandukirwa niyo ngwara ya COVID kaba kimaze gusashika inganda zitari zike mu bihugu byinshi urumva ikintu giteye intamba minuko ubu ibihugu byose biriko biragerageza ukungene bogerageza ku kwikingira no kugwanya icyo kiza cha COVID iciza nuko hariho incanjo nyinshi ziriko zirigwa ariko hariho izimaze kwemererwa nkiza Pfizer BioNTech hamwe n'ya Moderna izo ncanjo rero bakaba bamaze gutangura kuzitanga nko ngaha muri Amerika hariho n'izindi ncanjo ziriko ziratangwa mu bindi bihugu na zone urumva muri icyo gihe ikigoye nuko by'incanjo ikintu gikomeye nuko urazi nko kubitigire hariho ibitigiri byinshi cyane nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ibihugu cyane nko muri Afurika urazi ibitigiri byaho byashikirijwe cyane bigishikirizwa ibitigiri bya COVID-19 byashikirijwe byari bike ugereranya n'ibyo muri Amerika cyane muri Europe hanyuma nicyo gituma rero nibaza ko ibyo bihugu byamaze gutora incanco babanje gushikiriza incanco aho babona yuko ibitigiri ari binini cyane kugira babanze bagerageze ibyo bitigiri bigabanu ikintu gikomeye nuko ibihugu byose byogerageza bikaza bigatanga ibiharuro babandanya baharura neza batanga ibiharuro bikwiye byabo bamaze gushikirwa na COVID-19 hanyuma aho niho incanco ziramutse zishika zizoshika abantu benshi bataragwara kandi
yego aravuga ko ivyo byo kw'ibihugu bidashaka gusangira izo ncandago n'ibihugu bikenye bizogira ingaruka ku butunzi kandi byamaze kubigira ku butunzi ku isi mu kuvuga ko ishyirahamwe azotangira kuyobora mu patariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu OMC rifise uruhara rukomeye muri icyo gikorwa cyo kuronsa incandago mu bihugu bitandukanye byo ku isi ariko aravuga mu byasaba ko hobakumbure uburyo bwo korosha amategeko y'ishyirahamwe OMC ubijanye n'amategeko akingira abantu baba batoye guhinga bushasha kugira ngo ntibushobore kwiganwa n'abandi batabifite uburenganzira ibyo bita la propriété intellectuelle cyanke ngo bagaha ububasha amashyirahamwe yo mu bihugu bindi nk'ibihugu bikenye y'ugushobora gukora izo ncandago nk'uko biriko biraba hagati y'isosiyete AstraZeneca n'isosiyete mu Buhindi Serum Institute of India icyo gikorwa kizokora
Icyo gikorwa ndibaza uko iminsi izogenda kirashobora kuzokoroha ariko ubu kubera hakiri urgence birashobora kuzofata akanya kugira bije mu ngiro ariko ku isi hose barifuza yuko iki kiza cogabanuka cogabanuka aho kiri hose cyo gituma ibihugu biguma bikorana eka no mu gisate cishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu baguma babandanya bahimiriza ibihugu kuguma babandanya amategeko yo kwirinda corona mu gihe baba bakiririndiriye izi ncanjo ndibaze yuko mu minsi izoza bazoshobora gukorana bagashikiriza izo ncanjo cancane nk'uko bivuze kare umugambi yarimwo wa Gavi nurunani rw'ibihugu harimo ibihugu akongera akabamwo ishyirahamwe rijejwe impuzamakungu ry'amagara y'abantu za UNICEF n'izindi bagiye hamwe kugira bashobore gushikiriza cyane cyane incancu mu bisanzwe igihe igirishira hamwe byatangura mu mwaka w'2022 byari ryo gushikiriza incancu ku bibondo mu bihugu bifite ubushobozi buke ariko ubu rero kubera iyi COVID-19 yateye hakaboneka urucancu bashaka nabone kubera uko rwego rwa gazi rusanzweho na sipi n'izindi bashaka gukoresha bafashe gushikiriza izo ncancu zoba zimaze kuboneka bazishikirize n'ibindi bihugu bitaba bifise ubushobozi bwinshi urumva iyo bari inzira nziza ariko ndibaza ko mu minsi za bazogira iyo ntambwe imbere.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku igenwa ry'umupfasoni akomoka mu gihugu cya Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala kuyobora ishyirahamwe OMC akazoshikira ayo mabanga icese itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu kuyimirije k'uyu mwaka. Umushingantahe Zeno Nicayenzi kuba ari umupfasoni akomoka muri Afrika mubona aricyo biriko birahindura, mubona hariho ikintu kiriko kirahinduka ku vyerekeye gushingwa amabanga akomeye ku bapfasoni muri Afrika cyane cyane?
Muri Afrika abapfasoni bariko barafata ikibanza gikomeye haruyu. Ego niko OMC ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu 164 umuntu abirongora yatowe sisamuragwa yatowe atorwa n'abandi atari badaturuka muri Afrika baturuka irya nino mu bihugu by'irya nino ashigikirwa ibihugu bikomakomeye bifise ijambo n'ingingo muri iryo shyirahamwe. Murumva ko atanguye neza ashigikiwe na Biden bashikiye rimwe yaza hirya y'ejo kumbure byari kugora ariko aje uno musi ashitse rugumye ashitse aronga umukuru w'igihugu cya mbere ku isi no muri urwo rwego kukurondera imisabiko ikora Biden yamushigikiye aho ni jambo rikomeye yagize ati yewe ndakurondera ko ubuhinga butihinguza umfashe ndagufashe tufashanye turwanye aka kaziri n'ubutumwa nibanga rikomeye ribangirwa ingata n'amabuye aremereye ariko arafise inguvu n'indero n'iteka ryatumye bamugomwa ntacyo basana agira bati uyu niwe yodufashe baramwizeye. Icya kabiri jewe mbona two kwizera ko azobishobora nuko kera bagira bati iyi miti yatowe iwacu tuzoyigumana bati Ebola yateye bati yateye muri Afrika bati yateye Congo yateye muri Guine bati Sida yateye bategome ariko umuntu yoraba hirya Sida ni Sida itera ariko ubu murabe umuntu azi ubwenge w'umutegetsi azi ubwenge nta n'umwe ngira ngo mu bategetsi bazi ubwenge ashobora kuvuga ati jewe naronse umuhamuro nzowuha abana b'iwanje n'abakenyezi b'iwacu n'abiwanje njejwe muri iki gihugu ndongoye abandi n'akazi kabo. Ubu ntibishoboka, nta muntu ashobora kuvuga ati jewe ndazitiye ndugaye ubu ntushobora kuzitira ku kaziri naho ugira gute uvuye hanze azokwandukiza uvuye uho azokwandukiza bavuye hasi. Ubu umuntu agomba kurwanya ku kaziri kaziritse kandi karondera gahanga k'umuntu wese ku isi tutakarwanirije hamwe nta n'umwe azokira. Ubu rero nibishasha n'igihe gishasha kirimwo abantu bashasha Biden Ngozi n'abandi cyo ndiyumvira ko uyu mukenyezi ni mushikarugumye iyo ikabijambo.
Yego agejwe amabanga akomeye ku rwego rwo hejuru ariko hari n'abandi bapfasoni bo muri Afrika baramaze kugira intambwe. Mubona ari akahe karorero nk'abapfasoni muri Afrika bo mufatira ko bagafatira no kuri abo bandi bakenyezi bo muri Afrika bajejwe amabanga akomeye kandi bakoze ibintu bikomeye byanakomewe amashyi haba muri Afrika no kwisi hari abo tuzi nka Wangari Maathai yapfuye yaturuka mu gihugu cya Kenya hari na mufasoni muri Afrika yepfo yigeze kuba ari mu Kenyazi wa Jacob Zuma yaratwaye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ku rwego nyobozi hari nabandi batari bake bari no mu bisata by'ubumenyi bukomeye hari mu fasoni ava muri Uganda ari muri NASA mubona ko abanyafrika kazi bariko baraseruka ko benshi baravuga ko ibihugu byo muri Afrika kubera imico imico n'imigenzo hari kumbure abagabo bakibona ko abagore uruhara rwabo ari kuguma mu nzu mubona hari intambwe ziboneka ziriko ziraba umuntu afatiye umukenyezi ngozi okonjo
urabona uyu n'umuntu aje ku rwego ruhanitse ruriya rwo hejuru kuko OMC iri mu mashira hamwe yego niko akomeye hanyuma rero siwe wenyene raba icegera cy'umukuru wa Afrika cegera cy'umukuru wa Afrika n'umunyarwanda kazi ahagiye ubu aho uyo nicegera cy'umukuru wa Afrika ajejwe amabanga akomeye aho ni ku rwego rwa Afrika hariho umunyarwanda kazi akomeye ikiwabo ajejwe OIF ishyirahamwe ry'abavuga igifaransa ni ishyirahamwe rikomeye cyane mu rwego rw'imico n'imigenzo biciye mu rurimi rw'igifaransa n'abantu nk'abo batorwa bagatorwa n'abandi bakabagomwa bati urya nikirangiranwa ahubwo raba ino muri Canada hariho umwana muto w'umurundikazi yitwa Keti n'ivy'abandi n'umuzukuru wa Rugamba Ruganza Bagamba Kamatari n'umuzukuru wa n'ivy'abandi bari yabikiganda hari umwigeme yitwa Florence Ngenze Buhoro mwene Ngenze Buhoro umuzukuru wa Karabona niwajejwe ishyirahamwe Centre Francophone ya Toronto hari Margarita Barangitse arongoye Maison Shalom aba uravye ibintu bakora bikora ibikoringa n'abahinga kandi ukamenga n'ikintu bonse si ikigano n'icyamano niryo teka rikomeye nibwo butumwa bukomeye ku Barundi kazi ku Banyafurika kazi n'abakenyezi bose bo ku isi umukenyezi nave hasi yerekana icyo ari cyo yerekana ubuntu bwiwe yerekana ubuhinga bwiwe emwe n'ibintu rwose mbona n'ibishasha nabyo
ntituragire n'ubundi mu Burundi kazi afise amabanga akomeye mu ishyirahamwe FIFA rijeje umupira w'amaguru ku isi Lydia Sekera ari mu rwego nshingwa bikogwa gwijyo shirahamwe
umuzukuru wabaranya nkamuzi umuganwa kirangira ibyo byose ntibiva ku giti ibyo byose biva ku iragi iragi ryiza ry'abantu ry'ubuntu ry'ishaka aba bantu nikirangiranwa kubera amamuko indero base na sekuru indero yo mu Barundi bibatumye bubaka igihugu none bagiye gufasha kubaka isi yose ibyo nibishasha ibyo nivyiza ibyo biradutera iteka
tuze kuri Lionel Remesha uyu mupfasoni Ngozi Okonjo Iweala aba kandida banyuma bari babiriwe n'umupfasoni ava mu gihugu cya Korea y'Epfo ku ndwaro yasubiriwe na Joe Biden ngahe ndwaro ya Trump hari habaye ikibazo Trump yari yanse gushigikira uwo mukenyezi ikaba igenwa icese ry'ubuyobora ishyirahamwe OMC byafashe amezi atari make
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
kubganyu kubari kubaratwumviriza bo babibaza igituma Amerika yari yamugwanije hari impamvu mubona ku ntwara ya Trump
impamvu yo hariko haraba abahiganwa hari gihe bamwe urumva bararaba ibyo umuntu yakoze hanyuma bakabona mu byo umuntu yoba yararanguye ku byo boshigikira ariko urumva uhitamwo arahitamwo arabyo ku byo yoba yifuza ariko ndibaza yuko bombi bari bafise ububasha bwo kwitoza gutwara iri ishyirahamwe ry'ubucuruzi hama rero ubu ko dufise umukuru w'igihugu mushasha ngaha muri Amerika akaba rero na wene yararabye abo bariko baritoza muri ico kibanza hanyuma ahitamwo uyu mufashoni Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ko ariwe afise ivyo yaranguye bikomeye akabona ariwe yoshikirizwa ico kibanza
hanyuma tugarutse ku kindi kibazo cihutirwa mu bibazo bikomeye umufasoni Ngozi Okonjo-Iweala avuga ko azoshimikira ko uretse COVID hariho ikibazo cerekeye abantu bibaza ishyirahamwe OMC ko naho ryashinzwe mu mwaka w'1995 ko amategeko yaryo yoba ikarata igihe hari abavuga gutyo bakavuga kandi ko iryo shyirahamwe ariko ririkwega kugira ngo rije ku murongo w'ibintu biriko birahindagurika mu butunzi ku isi icyo gikorwa ciwe abavuga gutyo bavuga busema mubona ari ivyo ivyo bavuga abanebagura iryo shyirahamwe
ibyo bavuga nibyo kuko isi urabona hataraza n'iki kiza cha COVID hariho ibintu by'ubucuruzi ku isi byari bimaze kuduga cyane mu bihugu byinshi eka no muri Afrika urabona yuko ibihugu byinshi byari bitanguye kuza biratera imbere cyane bizana amahinguriro bikorana n'ibindi bihugu bitangura gutera imbere cyane rwose ego ayo mategeko arifuzwa kusubirwamo bakayiga hanyuma mu isanzwe y'amategeko ya World Trade Organization abashikiranganje b'ibihugu biri muri iryo shyirahamwe barabonana bakaganira ukungene bahanahana ibidandazwa bakaganira n'amategeko bariko barashyiraho hagati y'ibihugu byabo hanyuma bakaraba ukungene bumvikana ko bose amategeko bose bokurikiza dusubiye inyuma muri kahise imbere y'uko iryo shyirahamwe World Trade Organization imbere yaho hariho amasezerano yari yarashyizweho mu mwaka w'1990 ya General Agreement on Tariffs and Trade GATT niyo ayo masezerano niyo yazanye iri shyirahamwe rya World Trade Organization ayo masezerano nayo nk'igihe icyo gihe yaba ibihugu byinshi ubu bihari icyo gihe ntibyari bwikukire urumva byaserukiwe n'aba batwaye icyo gihe ariko mu nyuma umwaka w'1986 gushika 1994 muri iyo myaka harabaye amanama bita Uruguay round yabayereye Uruguay niho basubira kunonosora amategeko baravye yaho ibihugu byari bigeze batangura kunonosora amategeko baraba ibicuruzwa byose hanyuma bakagerageza kubyumvikana ko amatagisi babiha cyanke bagabanye kungene amategeko y'ukwinjiza ibicuruzwa mu bihugu bimere nk'ibingana hanyuma ariko ivyo rero byarafasha akanya tubwe nk'iyo nama yamaze hafi imyaka irenga indwi kugira ibihugu 195 ico gihe bishobore kuja hamwe byumvikane ariko urabona ubu hari ibihugu 164 urumva muri iki gihe rero harabaye ibintu byinshi hariho n'andi manama yabaye Doha Qatar baganira ku bintu by'ibirimwa naho ahantu bishoregwa hanyuma bakaganira eka n'ibintu bikorerwa mu mahinguriro no kongera bishobora gushoregwa hanze mu bihugu byabo ibihugu bibanye cyangwa ibihugu bya kure na kure urumva ibyo bizoba ari ibintu atatereza gusubira kuraba amategeko kuko nk'ubu muri uyu mwaka hariho n'umugambi wa African Continental Free Trade Area bari washizwe ku mukoro n'abakuru b'ibihugu muri Afurika mu mwaka w'2018 akaba uyu mugambi utanguye kuja mu ngiro muri uyu mwaka urumva hari byinshi bimurindiriye urumva ibikorwa bimurindiriye si bike byinshi
hari nabavuga nyene ko iryo shirahamwe rifise ibibazo kubera ukutizigirana hagati y'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Ibihugu biratandukanye bifise inyungu zitandukanye kandi birarutanwa inguvu n'ubushobozi n'ubutunzi. Akavuga ko azogerageza guhindura uburyo rero gutatura amatati butunganijwe muri iryo shirahamwe. Sikikogwa kizoba coroshe, ariko n'umuntu azwi ko azi guhindura ibintu abamuzi naho yaciye nawe nyene aravyivugira. Aho yaciye hose haba ibanki y'isi yose, haba amabanga yarajejwe mu gihugu ca Nigeria, ko ari umuntu adatinya guhindura ibintu abantu bamenyeye abona ko bitagenda neza. Murafise ico cizere ko azogerageza guhindura ubwo buryo gutorera gutatura amatati mwishirahamwe OMC?
Ndafise icizero ko ashobora kuzofasha kumvikanisha ibihugu bifise amatati no kugerageza kuvyorohereza. Nibaza nk'uko wabivuze afisemwo experience nini aho yagiye araca mu mabanga yiwe, ndibaza ko ashobora kuzoshobora kubigira no muri ikigokorwa gishasha ashizweho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga kwigenwa ry'umupfasoni akomoka muri Afrika, Ngozi Okonjo Iweala, akomoka mu gihugu cya Nigeria, yagenywe icyese ku munsi wa mbere kuyobora ishyirahamwe rijejwe ubucuruzi ku isi OMC. Nashaka umushingantahe Zenoni Chenzi ku byerekeye akarere ka Afrika. Lionel akavuga ko kashizeho ako karere kuruja n'uruza atantambamyi mu byerekeye ubucuruzi muri Afrika. Muribaza ku bihugu bya Afrika bishobora kuhabonera karyo bigaseruka urubuga mpuzamakungu, kuko ibiharuro bitangwa biravuga ko urugero rw'ubucuruzi mu karere ka Afrika, ubucuruzi mu makungu ari bice bitatu gusa by'ubucuruzi bwose bubera ku isi, ngo rugero rukaba ruri hasi cyane. Muribaza ko ari cyo bizohindura kubera uwo mufasoni ari hari cyangwa ibintu bizobandanya uko biri, cyangwa abanyafrika bo nyine ubwabo ntibazorindira ko ari wabi bakorera bakoresheje ako karere bazoshobora kubikuramo inyungu?
Jewe ndiyumvira ko ikibazo cya Afrika murabona mu biharuro bavuga ko Afrika ifise bitatu kwijana by'ibidandazwa byose bishorwa mu makungu, gatatu kwijana. Iyumvishe ibihugu bya Afrika ubutunzi buriho kuko bwinshi buva muri Afrika, bwinshi ibidandazwa bigirira akamaro ntangere ibihugu bitari byo muri Afrika biva muri Afrika. Kakao iva muri Afrika, ikawa iva muri Afrika, icyayi kiva muri Afrika, n'ibindi byose byinshi, petroli. Iyumvishe ibihugu bya Afrika byovuga biti yemwe, imbere y'uko dushora ibyo bintu tubanze twese twumvikane, tubiyungurure, tubihingure, tubihingurire iwacu. Kakao iwacu, icyayi iwacu, ibitoro iwacu, ibiti n'ibindi byose, maze dushore mu makungu ibihinguye bifise agaciro kari hejuru kubera ko twabihinguriye iwacu, byahinguwe n'abahinga b'iwacu, byahinguye biciye mu buhinga bwacu n'abacu mu makompanyi arongowe n'Abanyafurika. Muri icyo gihe Afurika izoshobora kuduza igice cyayo muri ibi byose bishorwa mu makungu. Imbere yaho murumva ko akazi gakomeye, igikorwa gikomeye kiri iwacu, guhindura ibyo twahora dukora. Ntugashore icyayi uko wacyamuye, ntugashore ikawa gutyo nyine, kakao, ibitoro. Murabona nka Nigeria irashobora gutunga Afurika nzima mu bitoro, Angola, Algeria. Abo bantu bogira bati dushaka guhingura ibitoro iwacu, dushore ibitoro bica bijya mu muduga, tuyihingure tuyiyungurure iwacu. Aho rero n'akazi kariko karongerekane, abahinga bariko barakora, abacu ntibategerezwa guhunga Afurika ngo baje mu Buraya gukora, abaganga n'abacu bose n'abacu. Afurika ntishobora gutera imbere mu gihe tarahindura twebwe nyene rwose ngo tuje inama duhindure. Ariko mu guhindura ibintu ububanza guhinduka intwaro muri Afurika, abatwara muri Afurika babandanije uko bari muri uyu mwijima, dushobora gutera imbere niyo hoza nde, niyo hoza isi, kuko dutegerezwa guhindura guhinduka mu mutwe mu mitwarire ngene turongoye ibihugu ngene tutorwa ngene tujaho igituma dutorwa ivyo nivyo bibanza guhinduka ibi rero ivyo byibanze uyu mufaso naje bazomubwira bati genda uhindura Afrika urwo rwego ya uwe waraba ibidanjazwa biva muri Afrika bikaja mu mahanga bibandanije gutya Afrika ntizovamo badahinduye ngo duhinduke Afrika ngo ihinduke uyu mufaso ni murundi kazi azobandanya akore neza ariko abandi nibo bazotera imbere tuwe tukaguma hahati duhinduke duhindure intwaro duhindure mu mitwe hanyuma abanyafrika bagume muri Afrika bafashe muri Afrika bareke guhunga Afrika murabona abantu bita muruzi muri Mediterane bahunga intwaro yabo abahinga bakimuka abaganga bakimuka bakaja mu Burayi bakaja muri Amerika bakaja mu Bwongereza bakaza muri Canada kuza gutungisha abamaze gutunga ako karwara abanyafrika n'abategetsi ba Afrika katabaje guhera mu mutwe no mu mitima no mu migenzo uyo mufasa azokora ibyo ashoboye azotunganiriza abandi ngo abanyafrika bazoguma ahandi ariko duhinduke ndabyizeye kugira tuzohinduka kuko biragoye
murakoze reka nawe Lionel remesha kuri icyo kibazo wari kuravuga ko Afrika yashyizeho ako karere kazogirwamo ku rwego rwose rwa Afrika kazogirwamo uruja n'uruza tantambamyi rw'ubucuruzi mwibaza ko hari cyo abanyafrika bazokora kugira nabo bagire igihagararo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji OMC nivyo umukenyezi avukomoka muri Afrika mugabo nkuko mushingandaheze ari karavuga we azabajejwe kuzuriza ibihugu byose azabajejwe kubona ko amategeko agenga ubucuruzi ku isi abazo bari karakurikizwa ataravye igihugu kanaka canke intara akomokamwo niki abanyafrika bakora kugira bakuri inyungu muri iyo shyirahamwe mu gihe ariyoboye uwo mufaso
Fricho kibazo African Continental Free Trade Area namasezerano akomeye cyane abakuru b'ibihugu muri Afrika basinye mu mwaka w'2018 kugira bashobore kongereza ubucuruzi hagati y'ibihugu 55 muri Afrika kandi bakaba bifuza babona yuko uyu mugambi niwaja mu ngiro ugakomera uzotuma ushobora gufasha abantu benshi kuronka akazi kubaho neza kandi igikura ariko kugira bashikire ivyo bateza kubanza kugabanya amatagisi y'ubucuruzi bw'ibintu bahanahana hagati y'ibihugu nk'ubu dufashe nk'akarorero ejo bundi narumvise yuko umwimbu w'ibigori mu Burundi wabaye mwinshi bariko ararondera amasoko yaho odandaza uyo mwimbu wabaye munini urumva iciza nuko hari nk'uyu mugambi wa African Continental Free Trade Area nk'uyu mwimbu washaka kurondera amasoko haba mu Rwanda muri Tanzania muri Congo cyangwa ibindi bihugu byo muri Afrika eka n'ahandi ariko igikuru nuko ibihugu bishobora koroheraniza cyane cyane abadandaza bakaborohereza abadandaza muri ibyo bihugu byaba tuvuge nk'ubu bakarorera abadandaza i Burundi bashobora mu Rwanda cyangwa muri Tanzania muri Kenya kandi batarinze kugira ingorane nka kujya uravye nk'ukungene urudandazwa ruba muri Europe muri ya European Union abantu barishira bakizana bakagenda bakadandaza mu Italiyana akaja kudandaza mu Budage cyangwa mu Faransa atangorane bagize atankomanzi kandi hose amategeko akamera nkamwe urumva iyo ntambwe muri Afrika dushoboye kwishika ko bizofasha cyane kuko muri Afrika hariho n'amahinguriro ahari kandi menshi ayo mahinguriro nayo ashobora kuzoca aronka nabone amasoko yaho bashorera ibintu basanzwe bakora ibyo nabyo bikazofasha no kuzana abagwiza tunga hari abagwiza tunga benshi nko ngaha muri Amerika kano mu bindi bihugu bakiriye umugambi neza kuko barabona yuko bashobora nabone kuzanamwo amahinguriro muri Afrika canke bakazana imitahe yabo bakayishyira mu mahinguriro asanzwe ari muri Afrika kugira bashobore kongereza umwimbu bashikire amasoko menshi urumva iyo mugambi wa African Continental Free Trade Area ni umugambi mwiza cyane ariko imigambi nk'iyi minini ihuza hamwe ibihugu byinshi bidafise ubushobozi bumwe arashobora kubamwo amatati ibihugu bimwe bikavuga yuko bataronse inyungu nk'abandi ugereranya bivuye kuri uyu mugambi African Continental Free Trade Area urumva no mugambi mu mvugo no mugambi mwiza hageze mu ngiro hari gihe hagira ibihugu bishobora kubona yuko hariho industries zoba ziriko zirahomba bagashaka kuzikingira aho rero niho ishyirahamwe rya World Trade Organization rizoshobora kubafasha bariko barashyira uyu mugambi mu ngiro kugira haramutse habaye amatati babafashe kubumvikanisha hanyuma uyu mugambi ubandanye nk'uko bawushyize ku mikono.
Mu bindi bibazo azobahanganye navyo umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala harimwo amatati akomeye y'ubudandaji hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ariyo ntambara y'ubudandaji cyane cyane ari komeye na cyane ku ndwaro yari imbere y'indwaro y'ubu ya Joe Biden akaba bavuga ko ari muri cyo gisata izo ntambara z'ubudandaji aho ishyirahamwe OMC yagize ibibazo kugira ngo rigire ingaruka rigire icyo cyitse ko kiboneka mu kubitorera inyishu agabiditegereza ukuntu bamuzi ko azogerageza gutuma ibyo bihugu bigerageza kuja hamwe bigatorera inyishu ibyo bibazo hari nk'akarorero mu matati ajanye matagisi yashizwe kubidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri Amerika yashize kubidandazwa bivuye mu Bushinwa Bushinwa bukitwara muri iryo shyirahamwe OMC mu mwaka uheze ishyirahamwe OMC ryarafashe ingingo kuri ayo matati ibyo bihugu bibiri vyituye iryo shyirahamwe rifata ingingo itashimishije Amerika ko Amerika ntiyatsinze muri urwo rubanza mugabe ikibazo kihari ngo gushyira mu ngiro ingingo ziba zifashwe n'ishyirahamwe OMC ku byo bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye niyo bitsinzwe ntibishaka kubahiriza ingingo zafashwe n'ishyirahamwe OMC icyo ni kizoba ikibazo kizobandanya gukomera ku buyobozi bw'umufasoni Ngozi Okonjo.
Ego ikibazo cy'amatati mu by'ubucuruzi hagati na Amerika n'Ubushinwa ni ikibazo kigoye kitoroshe kandi azoshobora kuraba akaciga ariko ndizeye yuko experience afise azoshobora gufasha ariko ni ikibazo kitoroshe uravye ukungene habaye ingorane mu by'ubucuruzi hariho ibintu byinshi haba mu bya intellectual property hakaba mu byo amakompanyi yobaronka amafaranga ya leta cyane cyane nko mu Bushinwa bashyiramo amafaranga mu makompanyi bigatuma ibyo bakora bigurishwa amahera make hari ibintu byinshi bitoroshe bituma ibihugu biteza kuja hamwe bakavyuzuriza ego mu mwaka uheze bari bafashe itegeko bavuga yuko Amerika yari yadugije amatagisi ku buva mu Bushinwa batarenze kuraba ugereranije n'amatagisi aho ibindi bihugu ariko icyo kibazo ni ikibazo kigoye ariko bazociga n'ubu babandanya baganira ibihugu uko ari byompi bizoguma biganira bishyira imbere inyungu zabyo ndibaza rero yuko uyu mugambi wa World Trade Organization wowo iciza n'uko bazana ikibanza gifasha ibihugu kubyuzuriza hanyuma ndibaza yuko bazoshobora kuzuriza Amerika n'Ubushinwa muri ayo matati yari yarabaye mu bintu by'ubucuruzi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga. Mushinga nawe zeno ni cyanze kuri ico kibazo nyene cuko ingingo zifashwe n'ishyirahamwe OMC kenshi ku bihugu by'ibihangange nka matati y'ubudandaji abari hagati ya Amerika n'Ubushinwa zidashirwa mu ngiro n'ivyo bihugu bikomakomeye. Ni kibazo gikomeye n'intambamyi ikomeye umupfasoni Ngozi Okonjo Iweala aravuga ko azocicarira mubona ariko ikoka kizokoroha guhindura ku bintu bimeze ku bihugu bifite izo nyungu bifite n'igihagararo gikomeye bibona ko ronse insinzi mu matati abagiye imbere y'ubwo rwego bitabishyira mu ngiro. Ni kibazo mubona azoshobora canke ntibyoroshe?
Yaba byoroshe bari kubituma umwana niko tubivuga mu Kirundi ibyoroshe babituma umwana ibigumye bakabituma rusiti bigumye aho ariko rusiti bigumye hari aho asita akumva hageza ntawugeza kubura aho yifuza ariko no kubimenya ivyisi ngene biteye ibihugu bikuru bikuru bikoma komeye ku isi kimwe cyose kirondera inyungu yacu abashinwa barondera inyungu yabo abanyamerika gutyo nabandi inyungu ariko haragera igihe navyo bikenera umuhuza n'uyu rero uyu ikizomworohera nuko ubu ibintu byafashe iyindi ntumbero ubushinwa kera ntibwari bukomeye nk'ubu uburaya kera bwari bukomeye kurusha ubu amerika y'ubu ego niko iracyakomeye ariko urabona ubushinwa buri ko burayisugereza rwose ndetse harabavuga ko ubushinwa mu myaka itarenga cumi ubushinwa aribwo buzoba buri imbere ya Amerika muri iki gisata cy'ubutunzi maze rero muri icyo gihe ibihangange bibiri uwa mbere n'uwa kabiri zogerageza ko uyu mufasoni abagirira akamaro kurusha urya wundi abafasha kurwanya urya iki nacyo kitimfasha kurwanya abashinwa abashinwa batimfasha kurwanya Amerika n'abandi ibyo nibisanzwe gihe turimo kandi amashyirahamwe menshi mbuza makungu afite icyo kibazo kimwe cyose ku ruhande rwacyo mu gihe babonye naka arongo y'ishyirahamwe ataborohereje baramuzirika bakamuburagiza cyangwa bakabivamo nk'ibi byabaye kuri Trump icyo ni ikibazo ubu gikomeye kandi ngira ngo nabo nyine bagiye kwegerana kuko ubushinwa bwinjiye mu kibanza cya mbere mu by'ukuri amerika igiye koroha igiye kwiyorosha kugira ngo nayo ibandanye ihema erega ibintu byahindutse erega ibyari ejo ntibikiri uno munsi ejo ntihari mu minwe y'amerika ntihari mu minwe y'abashinwa na afurika kumbure iri kwiraza naho igifise ibibazo bikomakomeye isi yahindutse ngira ngo nibyo bizohinduka kandi uwo mukenyezi icyambere jewe niyumvira ko kizomworohera nuko ubu ibihugu byose byahinduye isura cyane cyane muri ibi by'ubutunzi bizomworohera
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikibazo gikomeye ni uko mwishyira hamwe OMC ingingo zitezwa gufatwa ibihugu byose byumvikanye uko birigize 164 akuba ibihugu byinshi muri ibyo bifashe ingingo ariyo yofatirwa ko icyo ni kintu kitoroshe tukako turavuga habwe mu igihugu kimwe muri ibyo bikomakomeye nticemere ingingo zigomba gufatwa byose bica bihagarara izo ngingo zari gufatwa muri iryo shyirahamwe nikindi kintu azo kwicarira mbona ari ikintu gikomeye cyo guhindura kugira ngo ntibibafatire ku ibihugu byose bibanza kumvikana uko bigize iryo shyirahamwe OMC Lionel
ego iyo ngingo yuko ibihugu byose bitezwa kumvikana nuko bari barabishyize mu mateka ariko bashoboye guhindura ayo mategeko bakapfuma bagira ibihugu naho byo ari bibiri kuri bitatu bakemera ko bohindura amategeko nka gutyo byofasha gatoyi kuko kugira ibihugu byose bishobore guhuza bikwemera ku nyungu n'ibintu bifata imyaka myinshi uravye nk'inama ya Uruguay Round bariko barasubiramwo ivy'ubucuruzi ni inama yabaye imyaka irenga indwi baguma bumvikana bagerageza kumvikana ariko urumva kwera muri iyi myaka hari ibintu byinshi binyaruka nuko iki kiza cha covid cyagabanije umurindi ibihugu byinshi byari bifise ariko nicyahera byo bavyiza basuye kuraba ukungene hageze amategeko baturinda kurindira ibihugu byose ko byemera ariko bakumvikana ko bagahindura nk'itegeko bakavuga igitigiri ico gitoyi kuri ico gisanzweho
musige ntaze no nicyahenzi umufasoni Ngozi Okonjo Iweala arazwi ngo kwa umuntu akomeye cyane afise ubuhinga bukomeye mu byerekeye ibiganiro kugira ngo ashike kuco ashaka gushika ko mu migambi ari kariha harimo abona ko ubucuruzi bukwiye kugira uruhara rukomeye mu gukura abantu mu bukene mu bice bitandukanye byo ku isi murafise icyizere ko ibyo ari bintu azoshika ko kubera afise ubwo buhinga bukomeye bwo kuganira yaragize uruhara rukomeye igihe yamushikiranye ikigega muri Nigeria gutuma Nigeria amadeni yari ifitiye ya Club de Paris afutwa y'imiliyaridi itari mike afutwa mu mwaka w'2005 biribonekeza ko afise ubuhinga bwo kuganira agashobora kumvisha abantu no mu biganiro bikomeye bagashika ku byo bashaka gushika ko muri baza ko azogerageza gufasha muri uwo mugambi yishinze umwe muri iyo migambi ubutuma ubutunzi bufasha abantu mu bihugu bikenye bava mu bukene
rwose uyo mufasoni ndakeka ko arabishoboye uwe muhinga tihinguz ariko tukamenya tukibuka ko hari bihugu bishaka kwigungira ko itunga ry'isi ryose rikabiryabo bakaba aribo bunguka abandi bagakena maze rero ibihugu bindi ngivyemere ko byoba berekeza ariko uwo mufasoni azobishobora arabishoboye abategetsi bo ku isi nabo nibumve ko ari neza ya bose ikintu bita umwe wese aronka inyungu ntihagire uhomba ngo hahomboke bamwe hahombe bamwe bamwe bahomba abamye bahomba abamye babomboka bamwe itunga ryabo ryame ribomboka icyo kintu abantu bategeka ku isi babyumve ko atanyungu yabo irimo mu gihe biziziye itunga ry'isi ryose ntibame baronka inyungu bonyine ni bumve ko ari neza yabo ndetse ko n'utwo duhugu dutoye n'ibyo bihugu bito bito bose boronka inyungu bose bakaduga burya ukona isi ibice binini bibiri bya gatatu by'isi biri mu bukene dukeyi turiko turinjiza itunga ritagira uko ringana abo bantu bariko bariyimbira biyumvira ko bariko barunguka nta muntu asomera induru ivuga nta muntu ashobora kuvuga ati jewe mfise urudarungana gutyo abandi baragatwagwa n'inzara ivyo sivyo nta muntu azi ubwenge azi neza yiwe y'igihugu ciwe n'abana be n'abuzukuru bazoza bazoze ejo ataraba hirya ya hirya y'ejo ati nkorere ego niko uwanje ariko n'uwundi azasangire n'uwanje
ego
bose babonere bose baduge bose bunguke bose barime bunguka ntihagire bamwe bamari banya gupfa abandi ari banya gukira icyo kiyumviro ndazi ko kiri hose henshi nivyo mbere vyatugejeje aha nuko abantu batarabye buzimu ngo baje ibundu nabo byo bihangange byo ku isi ntibirumva ko isi izokira mu gihe twese tuzoba dukora twunguka uyuyungura uyu uyashora iki agishorera uyu nzira nziza inoze ihita igana kazoza nuko twese twokunguka mwese agakora yunguka aduga aduza abandi bose bakadugira rimwe yego niko ntabangana
mugabo yego
ntihabenya gukira na nyagupfa
mukurangiza Lionel mufasoni Ngozi Okonjo Iweala abavuga ko kumbure atamenyereye ivyerekeye ubucuruzi bijanye n'igisata cy'ubucuruzi bucuruzi ku isi kuko yize ivyerekeye ubutunzi iterambere mu butunzi ariko akavuga ati sivyo sivyo naho nize ivyerekeye ubutunzi ndazi ibijanye n'ubudandaje ko birajana avuga ko abimenyereye navyo nyene atari kibazo akaba avuga ko ibibazo azohangana navyo mu ishyirahamwe OMC ari byinshi kandi bitoroshe mugabo ngo atakivuga ko bidashobora kurengerwa yabivuze mu cyongereza ngo azogerageza guhindura ngo to reform the unreformable avuga ko iryo shyirahamwe ritoroshe ngo turavuga rimwe ibihugu bifise ingufu zitandukanye bifise inyungu zitandukanye ariko ico cizere ciwe asanzwe azi ko ari umuntu yamani cizere mu bintu byose aba ari karakora naho biba bigoye kizomufasha tika ku byo arondera gushikako
ego nivyo icizere hajya nico cama ari kintu gikomeye cyane 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 nk'umuntu afise experience nka Dr. Ngozi Okonjo-Iweala urabona experience azanye nawe afise experience nini yarakoze mu banki y'isi yose kandi yari afise amabanga akomeye muri iyo banki kandi urumva yakoze mu bintu byinshi yakoranye n'ibihugu urani banki y'isi yose ikorana n'ibihugu byinshi hanyuma hamwe n'ayandi ma organization urumva nko ku rwego kugira ama negotiation amanama kuraba ibintu by'amategeko guhindura amategeko kuganira n'ibihugu kuganiriza ibihugu iyo experience afise ni nyinshi kandi niyo ikenewe cyane cyane nko muri iri shyirahamwe ry'ubucuruzi rya World Trade Organization urumva nk'uko yabivuze hari ibyo ashobora kuzogerageza kuzana ibihugu hamwe bakumvikana ko bakagira ibyo bahindura kubishoboka kubera amategeko rero nk'uko twabiganiriye kare ibihugu byose bifisemo inyungu urumva amategeko yose kugira bayahindure ni ibintu bitoroshe kuko ibihugu bisubira kuyumvikana ko urumva bica bizanamo na politike ariko ibyo iyo politike nayo ayifisemo experience nk'uko yabikozemo kuva na kera hanyuma iyo experience rero bizomufasha cyane njye tuma rero nico cizero rero afise cyo gukora akazi urumva ni ibintu byiza cyane turibaza yuko akazi azokora zo ari kazi keza kandi turamukeje turanamwifurije akazi kazomera neza
murakoze bari abatumire umushinga ndahaye Zenon Chenzi muhinga mpanuzi jambo mu bibazo bya politiki ubutunzi n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto muri Canada na Lionel Lemesha yigisha ibyereke ubucuruzi mu makungu yigisha kuri kaminuza International Alliance University mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika hari mu kiganiro muri sanga turako turavuga ku igenwa ry'umupfasoni Ngozi Okonjo-Iweala mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC rijejwe ubudandaji mu kwisi ivyo amakunga mwiteze ko na cyane cyane akarere ka Afrika hamwe n'ibibazo ashobora kuzobahanganye navyo muri ayo mabanga yiwe turabashimiye batumire murakoze cyane
urakagira amahoro urakagira umugisha cyewe watumye mvugana n'umurundi wangiriye neza cyane
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu